mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Hari ibintu byinshi twasabye yuko amakungu yogerageza akayashira inguvu zikwiye ku Burundi kugira ngo ibyo bintu bibe amahoro abanza aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba.
Uyu ni Anise Niyonkuru mu biganiro biherutse guhuriza abanyepolitike Arusha yararongoye intumwa z'urunani Senared n'urunani ruhurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'Ibujumbura.
Nibaza yuko mu byo dusaba hari bimwe bimwe bizoshoboka nkumbure n'ibindi bishobora kudashoboka ariko bizogenda kose ayo matora umugambi Sonia Frode uzoyajamwe.
Uyu nawe ni Pierre Claver Nahimana we aramutswa umugambwe Sahwanya Frodebu bomi. Pierre Claver Nahimana na Niseni Yonkuru baraza kugaruka kuvyo ruhande rumwe rumwe rwasavye kugira ngo amahoro ashobore kugaruka mu gihugu c'u Burundi. Muraba hafi ya radio yanyu turabigaruka ko mu ntango za kino kiganiro. Akumba nzinda kubwire muri make ko abategetsi ba Indonesia bashikiriza ko bisa nuko atabarokotse nyuma ya indege y'isosiyete Lion Air Flight yari itwaye ingenzi 189 abadereva hamwe n'abakozi gwiriye mu ibahari maze iminota 13 ihagurutse iva ku kibuga c'indege c'i Jakarta. Umuvugizi w'ibiro vya Indonesia bijeje gutabara Sutopo Purwonugroho yashikiriza amafoto y'ibisigarira vy'iyo ndege ku kibanza ciwe ca Twitter candikirwa ko amakuru n'urubuga rwandikirwa ko kuru harimo telefone yamenetse bitabo amasakoshi hamwe n'ibice bimwe bimwe by'iyo ndege bimaze gutorwa byikeka ko iyo ndege ishobora kuba yaribiye gushika ku metero 30 canke kuri 35. Abajeje igikorwa cyo kurondera no gutabara baramaze gutangaza ko batoye imivyimba itari mike yari ku birometero nka 15 vyahabereye iyo sanganya. Iyo ndege yari hagurutse isaha 12:20 mu gatondo masaha muri Indonesia ku munsi wa Mungu vyari bitekanije ko ishika mu gisagara cha Bangka Belitung isaha 1:20 yo mu gatondo. Iyo sanganya ribaye rya mbere rishitse ku ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 Max indege nshasha igugwa cane kandi inyubitoro bike. Abajeje umutekano muri Kamerunni baraburijemwo abariko barakora imyigaragambyo mu ibarabara bahakana itorwa rya Perezida Paul Biya inyuma y'amatora yo kuwandwi ukwezi kwa 10. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika yawunde muki Edwin Kinzeka ashikiza ko kugira birinde gukubitwa n'abapolisi abatavuga rumwe na leta baciye bihereza amabarabara bagana ku mashure no ku masengero. Igipolisi catangaje ku ruhande rwayo ko cafashe abantu bane kandi kiriko kiratohoza ku bandi bahungiye muri kaminuza bihindura abanyeshuri kugira ngo bashobore gufatwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariko bararondera ibice birimo umutekano kugira ngo bahunge abapolisi bamaze iminsi babakubita mu mabarabara kuva amatora agitangura. Abategetsi bavuze ku munsi w'Imana ko Biya yatahukanye intsinzi y'amatora ku majwi 71%. Maurice Kamto bahiganwa kandi yaboneka ko akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi we atahukana amajwi 18%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza umugambwe Mouvement Démocratique du Peuple Camerounais MDPC wa Biya kuwivye amatora bikabije. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25.31 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Inyuma y'ibiganiro vyayimaze imisi bihuriza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania, hari umugwi umwe uvuga ko batazokwita amatora yo mu 2020 impunzi zitaratahukanwa, uwundi mugwi nawe ukemeza ko bayiteguriye neza kandi biteguriye kuzo yajamo. Yamara bose barahurije ku rwandiko rusaba kumuhuza yohindugwa. Ibindi kuri ino nkuru na Pierre Claver Niyonkuru, numenyesha makuru y'ijwi Amerika, yaramaze imisi akurikirana ku buryo budasanzwe ivya bino biganiro.
Mu rwandiko imigambi itavuga rumwe na leta yari imaze iminsi ikoraniye mu biganiro yarusha muri Tanzania, yahaye umuhuza ishamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ubumwe bwa Afrika, harimo ibigabane byerekana ingene boja mu matora atekanye yizewe kandi yitabwe na bose. Ubwo rwandiko bagwise umuti wo gushayura Burundi, naho umuhuza Benjamin Mukapa yari yabasabye ko bogwita urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora yo mu mwaka w'2020. Anise Niyonkuru yararongoye intumwa z'urunanisa na rede rutavuga rumwe na leta, aratubwira bimwe mu vyo basaba ko vyo banza gukogwa kugira bitabe ayo matora.
Mu gihe amatora zoba, kuko ntituzi uko azoba mu 2020 canke yahazobira hose, hari ibintu byoshigwa imbere kugira ngo aya matora agende neza igihe azobira hose. Hariho kurekura abafungiwe ubusa, hariho impunzi zotaha, hariho abanyepolitike botaha, hariho ningene umutekano wabo abo bose botaha ukubahirizwa. Hari ibintu byinshi twasabye yuko amakungu yogerageza akayashira inguvu zikwiye ku Burundi kugira ngo ivyo bintu bibe amahoro abanza aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba. Mugabo twiwe ntivuga ngo amatora azoba mu 2020, tuvuga igihe cyose ayo matora azobera, azobe hamaze kuboneka ibintu vyotuma ayo matora agenda neza.
Ivyo bitavuye mu nzira, Charles Nditije wo mu mugambwe Iprona igice kitavuga rumwe na leta avuga ko batarota bemera kuja muri ayo matora canke muri leta bajanywe no kugabura ibibanza.
Benshi imbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirwa mu biganiro, twarindira yuko ari kivamwe tugahebura, mbega kumbure mwebwe ntimurondera bya bibanza mwe bitamagabura nyama mara duhevye. Umugabo no baremesha yuko tariko turabaheba kubinyerekeye nabandi, ntiko turarota tuja mu matora kugira tugabangane ubutegetsi n'ubutegetsi bw'ayo matora ntatuzojamwo. Ahubwo abari hago baduta kumwikomo, buta kumwikomo kuri iyo leta, bakata kumwikomo abahuza.
Yamara naho biri uko, hari indi migambi ivuga ko atagese ivya ivyo bikogwa canke bidakogwa biteguriye kuja mu matora. Ni nko mugambwe Sawanya Frodebu utwagwa na Pierre Claver Nahimana.
Ivyo turavyemera, ariko mu gihe bitabaye twe twaravuze yuko amatora yose mu mugambwe Sawanya Frodebu azotegurwa mu Burundi tuzoyitaba. Niyo ngingo twamaze gufata, ariko tuguma dusaba yuko ababijejwe leta y'u Burundi n'abandi amakungu n'abandi bakeza kuguma bakora ibishoboka byose kugira ngo bashireho ibintu byotuma ayo matora agenda neza. Nibaza yuko mu byo dusaba hari bimwe bizoshoboka, nkumbure n'ibindi bishobora kudashoboka, ariko bizogenda kose ayo matora umugambwe Sonya Frodebu uzoyajamo.
N'iyindi migambwe nkaranake nuko nyene aruyeze bayica ko abutwara amenyesha ko inzego zivuye mu matora ku isi nzima arizo zamye zikemura ibibazo bikomeye mu gihugu. Nawe yasenye kuri urwo rwandiko abona ko hari ibibazo byinshi bishobora kuzotorerwa umuti n'inzego nshasha, ahamagariye ahubwo bagenzi we kwitegura neza bakagira imigambi myiza iteza imbere abanyagihugu kugira ngo nihagera ko baja kwiyamamaza bazoyereke abanyagihugu babatore. Yizera ko uri mu nzego ariho byoroshe guhindura ibintu kuko bufite ijwi ryumvikana. Abo barahuza no mugambo uri ku butegetsi SNDD-FDD na leta, naho batitavye ibiganiro byatumwe ko no muhuza bahamagariye abatwara imigambwe kwisuganya kugira ngo amatora yo mu mwaka w'2020 azogere biteguye neza. Ijwi rya Amerika ryabajije umuhanuzi mukuru w'umuhuza ambasaderi David Kapya ko hamwe abo batsivye bosaba ko bumvirizwa nabo mu kwezi kw'11 buca gutangura nk'uko bavyifuje ko bokwakirwa no muhuza. Na wati
tulikuwa tunawasubiri hatu
twari twagumye tubarindiriye ariko turababura. Kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere. Urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose, iyo yagutsize nk'igitega si wowe wiruka ukayisanga imbere.
Sasa wowe ulikuwa gitega umeacha treni imepita, si utayikuta huko mbele?
ivyo biganiro byarangiye abatavuga rumwe na leta bose baraho basavye ko boronswa abandi bahuza bitaho ikibazo cy'u Burundi kuko Benjamin Mkapa yabatsedze icese kwarangije akazi kiwe inyishu bazoyihabwa n'inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko izokorana itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe ikampara mu Buganda atagihindutse Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye inshuti bakunze bijwe ry'Amerika murabimenyereye ko imisi yose nkano mango ca tubashikiriza ica abanyedini bagona ku bibazo bitandukanye biri mu kibano no musi rero indongozi z'amasengero zatumiwe na mugenzi wacu Diane Ndonse Ibujumbura zigaruka ku kibazo cyo kumenya ingene izo ndongozi nyene zishobora gutakaza intumbero zayo mu gihe zidashigikiye impano z'ugwaruka. Reka mumvirize igice ca kabiri cyo kiganiro yari yadutunganirije araheje indwi imwe tumuhikaze abanze atwibutsa abatumire bari basangiye kiyako.
Musenyeri Eraste Bigirimana arongoye isengero rya Anglikane muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Amahoro neza.
Turamukije namwebwe Pasteur Asher Nizigimana murongoye ishirahamwe rishigikira urwaruka mu burongozi no gukunda igihugu Greenland Alliance turabaramukije.
Nanje ndabaramukije.
Namwebwe bari gumye Regis Batazira Big Zoe umwe mu bakorera mu muziki w'Ivyimana namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Ego Big Zoe mbega biroroshe ko iyo mugiye mu masengero mugahindura mu kwemera kwanyu impano canke ibyo twakwita ingabire biraborohera ko mubandanye mubikoresha mu isengero mukabonerwaho nuko bibagirira akamaro mu bundi buzima.
Umuntu akijijwe yarazi gucapa kenshi barakwa guca babiheba kuko ashaka mu isengero agasanga iyo ngabire ntikenerwa mu isengero na rimwe agacaho numenga ingabire idakenewe agashagerageza kwiga bigahera usanga akora nka protocole mu isengero yumva umenga nicyo gikorwa cy'Imana. Jewe byarambabaza cyangwa umuntu azi gukina basket, umuntu azi gukina umupira, yari kugira influence muri domaine ya basket, cyangwa mu vya football, mu vya sport ivyo byose. Ashitse mu isengera agasanga igikoresho badakoresha muri evangelization cyangwa kugira impact nk'abakristo, agashitangura kubigabanya ntabigemo cyane. Agaca gwiza ibikorwa byo kwisengera, nga kwisengera ibikorwa byose bakora nta nakimwe gikora kuri yangabiri we nyamukuru. Cyo personnel ma byaranderanja nk'umvumenga, wowe naho tuzamu isengera ugaforce ugashaka kuza kuririmba nkanje. Ntuzofuririmbye nkanje kuko je nari umuririmbye n'imbere ko nzamu isengera ingabire nsanganywe Imana yampaye. Mugakoroka igijwe mengo ryo bije kuko kuvuga butumwa cyangwa muririmbyi cyangwa protocole. Icyo nashaka kuvuga cyari tugira programme yo kuvuga ubutumwa mu makartier itwa kuri beat mu makartier dukoresheje izo ngabire zidakora kenshi mu isengero izo za hip hop, rap, graffiti, gucapa, ma break dance bikora abantu benshi bakijijwe kandi babikora neza kandi vraiment babikora ku cyubahiro cy'Imana.
Ni isengero ntizinjira yo nonizo
baravyemera mu guravye conception bafise antuka nta mu pastor ndabona considera hip hop nka worship. Nukuri conflict de generation ndabizi ibintu vyama vyaba ndayitinya kubera kenshi abajeune n'amacyo basanga baguye muri rebellion.
Cyo umugarariji rero
ko umugarariji kurumva igihe cyose ukoze ikintu wonda gukuri yo mucume ngara ku bloka uti developer set fase kare wahuru mubaza kumuhanuza cyaje kumugera buke buke munyu mikro tuvuse ko mengura mwataka donc niko kiri kumubaza niko kiri kumuhanuza cyaje kurindira icyumviro ciwe.
Pasteur Asher niyo nizigiye ko musanzwe mufasha ugo gwaruka mumva iyo ntambara iri hagati y'abakiri bato n'indongozi z'amasengero bakuze kumva ko hari ibyo badahuriza ko kugira ngo bashobe gukora ibyo bitaramo hanze bashobe kuvyungukiramo mu buryo bwabo bwo kubaho kandi bagume bemewe mu masengero. Nuyuhe muti nihe nyishe umwe mubona
umuti je waho ndabona ni mu biganiro hari ikibazo cabaye kumbure rimwe na rimwe jewe mbona inkomoko y'ibi bintu bakwiye gusubira ngo bakaganira ni kibazo cy'ukuntu umuziki moderne waje mu Burundi gihe twebwe ivyo mu bazungu vyatuzamwo umuziki waje uri kubiri haje harimo ico bita musique profane na musique religieuse kandi abazungu bari baramaze kubishira ku rutonde barabiformaliza barashiraho systeme y'amanote n'ibindi amasolfege rero mu mashengero si hose vyigishijwe bajya batama mubona umenga baciye bamera ukuntu hari haba bazira musique religieuse ingene ibiri structure n'amajambo ingene abapanze hariho technique de composition ubuhinga bwo kwandika indirimbo baba basanzwe bazi vuga bati hategereza kuba mu butumwa bumwe kuva ku ntaho gushaka ku iherezo hanyuma umuntu ayumvirije kumva lo message ni pasika mugabo hari igihe rero kubera umuntu atababizi akompoze indirimbo akavanga ibintu byose ugasanga imirongo ibiri itatu ya mbere ivuga ibintu ama point theologique nka tatu nyene urumva ko bica biza kudestabiliza
muri magashyamo pasika na Noel
bica biza kudestabiliza abantu basanzwe bafite urutonde rwa musique religieuse kandi kindi nibaza cyo bifasha nuko habaho kwigisha umuziki mu buryo butondetse kuko naje ndi umunyamuziki mugabo ndakwarengene nawize nagenda ndatora kamwe ngaha ntora kandi hariya nta musique iri bien organisée nigishijwe kandi urugwaruka nago amashengero atabahaye amahigo yo kumva ngo muziki upanze bazobitoraho biri kuri ama YouTube bari kuravuga kandi ivyo bazi nivyo baca baza gukoresha rero numva hakwiye ikiganiro hagati y'aba bantu babiri bakavuga bati turi muri cadre y'urusengero kubera imvo iyi niyi 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 tuzobigenza uko mugabo turemera yuko umuziki wari wo wose ushobora gukoreshwa mu gusohora message y'ijambo ry'Imana bivanye naho umuntu ari kuko aho bo bikoresha hose igihe cyose babukora neza kandi bavuga ijambo ry'Imana birahindukira bikagirira neza ishengero no kuvuga dufate nk'unka Big Zoe agiye kuri tere ya basket akaza kugira hip hop hanyuma muri iyo hip hop agashyiramo amajambo y'Imana harabaje no muri quartier bakunda hip hop bazoca baza uko kuza kwabo bituma bashobora kumva rya jambo ry'Imana kandi abo bantu nibihana bagakizwa ntaca agira urusengero kuri iyo tere ya basket aca kenera ishengero ribakira no kuvuga yuko aba bajene baza kugirira umuziki hanze barakeneye gukorana n'ishengero cyane kugira ngo naryo rishobore kwakira bakiriye agakiza ribarere bakure bitagenze gutyo tuzohava dusanga ikintu cari cyiza gihindutse kibi kizane guteranya urugwaruka ruri mu mashengero n'abarongozi bago kandi urugwaruka nago bizobagora kurera abo bantu kuko bahawe ingabire zo kuririmba mugabo ntibahaye ngabire zo gupastori
kubera nabo nyene nabo babazanye uwo muziki nabo nyene babasa naho mengo ntawo barerewe atari byo biteramo hanini babagira hanze ugasanga mu isengero ntawo bemewe cyane
nico gituma akeneye ikiganiro bakaronka abapastori bakurikirana ababitaho babasengera bamenye ibyo barimwo babashigikira kuko mu bisanzu ukuntu Imana yatunganije ibintu umuntu arakeneye ishengero umuntu akijijwe arakeneye uburongozi bumufasha mu byo yo barimwo byose rero babuze ikibashigikira ingora no kubashobora guca habaho rupture ubucuti n'abarongoza amashengero bukavaho kandi byo bizogira ingaruka mbi bituma igikorwa cy'Imana kitashika aho cari gushika
kandi ibaze yuko ishengero ryo mu Burundi ari ingorane yuko sinzi ko ari iteye ubupfubyi cyangwa yo kutavuka abantu bose umenga kugira hagira igihe yuko Big Zoe cette fois atera intambwe ace kurugeza urushasha yuba Imana aramuteguriye kugira ishengero ryo kuramuhamagarira ari gake iyo abamukuriye swati ishengero arimo cyangwa kiri muherekeza neza umenga igihe cyose iyo uvuze icyo kintu cyo kukuzi agetse kugira iki umenga ni alerte umenga papa wawe uramwishe uramuciye amaboko waruzi kwavagiye gwa yuko sohotse yagumenga ntiyashaka ko ntashaka kuva ngaho ndibaza ko hari iyo ngorane y'ubupfubyi yuko iyo hageze ko akatisha by'ukuri source yiwe avomera undi muntu bimugora omega niwe yoguma vo omega niwe yoguma vomegwa gusa ariwe yarageze anafise ububasha bwo kukuvomera kuta kowe wari wewe wojya
bisigura yuko mwebwire mu amukeneye kuja kugira ivyo biteramo mwidegemvyo hanze isengero itaguma ari inyuma yanyu cyane
yumvire nk'ubujewe yumvire nk'ubujewe musenyiranya ndikikete yo kwemeza yuko nkwiriye sponsor muri ministeri ya jeunesse kwaza ko ari cyo n'uko ribajyanitswe ngo nabajene ngo 30 bari muri commission ntibishoboka ubasha byo ni byinshi cyane
bakeneye ko ishengero ribatahura rikabashigikira bakumva ko bafise abavyeyi babatahura bemere ivyo bariko barakora kandi babashigikira
bijya kuri konti ishengero canke bijya
inyungu z'ikintu cyose kivuga Kristo inyungu nyamukuru kuruta ibindi bintu byose ikintu kivuga Kristo n'abantu baza gukizwa soko nagize festival ngira festival kuri stade nza kurira kugira pasteur nimiburiburi kwa sikwari by'umuziki afuma avuga iminota 15 ntavuga nk'imwe 45 aravuga mu isengero mugategeza kuba ubutumwa cyangwa naho atovuga je nkavuga
amafaranga yinjira mu cyamo yaje hagute
amafaranga yinjira concert uko bigenda kose niba concert je nayitego ari je nayiteguye akabiri ku izina ryanje ndashaka ko ari itegeye ku izina ryanje cyangwa yateguye ari festival yateguye na eglise udaire mu bindi bihugu ko rusanga sponsoring yarateye imbere usanga kenshi bikorwa binini nk'ivyo biba gratuit kugira abantu benshi babwire ko akise umu artiste agifuma mubwira bati wewe kino kintu wabona kugeza kwinjiriza amahanga ufite miliyoni 5 reka tuyaguye kibe gratuit kugira akigire ko akise abantu benshi gusa urumva je cyane avuga gusa niki kujya utaba ufise ubwoba yuko par example ku munsi wa dote papa yaje kugusabira kwa va hinduka imbere avuga ibindi nagusabire kujya utokugira ubwo bwoba yari nzaza uburi nasiri no kuvuga uti je nte ntambwe ubwira ikintu ahantu pasteur wanje ari nyuma aranshigikiye hamanga ubona influence bafise niko avuga uti ari we yemeye gusinya kete je ntwaye muri ministere akavuga ati bano baje genda bakurikirana kuva bakiri bato baramerita ko bafashwa nimba muri jeunesse hari amahera ari gufasha aba jeune ni mubafashe shege no kwiryo kete yaje yasinywa na jewe
ego
kujya sinya na musenyeri ingufu zo zitandukanye
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Musenye Pastor Asher avuze ati mukwiye kuvugana mukugira ngo mushobore kubaherekeza nkuko uyu biga avuze ati byukuri ryo mubaherekeje nk'ibisa nuko ari bo baba bari basana mengo bariko batamba birorera mwategeza kubaherekeza ivyo mwebwe namwe mubivuga kwiki
iki ni kintu kiza gose kuko abantu basangiye kivi basangiye igikorwa cy'Imana icyo no kongera ko nuko ugwaruka ruhabwa ikibanza gikwiye mu ishengero ibyo genda bihagara ko gose hamana bahawe icyo kibanza bakemera impanuro bakemera impanuro gwaruka haraho bijya kugorana ntibemera impanuro
ese kibazo kihari hariho hanini nuko ubwo gwaruka baririmbye avuga bati ni mwuga wabo ndego mwuga muremeye ko boze bakakoresha mu isengero mukonga mukabaherekeza hanze bakonga bakawucamo amafaranga kugira bashobe kubaho kibe igikorwa nabo kibabeshaho
mu ishengero tuvise abahinga benshi tuvise abantu bafite amatara atandukanye kandi turayashyigikira nimba ari umudandaza ntibashobora kumubuza ikorwa kiwe ayo gikora nimba ari umuririmbyi ntibo mubuza kumbure ikidakunda gatonyi no kumvikana afite akenza kudandariza mu rusengero nimba bakiye baza mfise abantu bashika amajana 5 umwe wese agacyavuga ati jewe nshaka ngaha nyene ha mu rusengero kwacha ndahakoreye iki kenshi bica bivyura iki conflict hayima je naho no bareka ubwabo bacha basubira namwe kuko bica bitera ingorane kugira ngo twevitere izo ngorane turavuga tuti wewe nimba ufite izo ngabire ashobora ko batunganye igikorane bakaririmba akabikora hajya mu rusengero rero ntushobora kuza ngo uje kuririmba umucyo mushyira amafaranga hajya ariko kumbure yateguye yindi konsere akarondera sale ha muri ville
ego
aho twe tugavuga tuti dushaka kugira igiteramo kindirimbo abazoza badoshora kuriha aho ntangorane nabaho byogorana gatonyi ni mu rusengero kubera bisho gutana irindi sura
ego pasteur Asher mumva nimwibaza yuko ugo gwaruka nubwo bari ko ravuga gucyo hari abashaka kwikika mu masengero nyene kumvuza uko babifuza ubwo buzima ariko atari uko nyene baba bari mu isengero kugira ngo bemere ubwo burongozi bwo mu isengero ariko gituma bashaka kubomana
ego birashoboka cyane mugabo bidakozwe neza birashobora gutera ingorane urusengero rubamwe abantu benshi harimo abatandaze biharage kandi bajya abantu bose baza gusanga kwa Mungu barafungura ibiharage urumva mutabaye maso nabo barashaka kuvuga bati nanje nshira gastende hajya kwa Mungu abantu bose bakeneye ibiharage bacaba bihitana nico musenyeri ariko aravuga birakeneye ko bavugana kugira ngo bumve mbego umuririmbyi wo mu rusengero asohoye album ishengero byo mushigikira gute mu buryo butuma ashobora kubaho mugabo naryo ritononye ngo rikwega izindi ntambara mu rusengero ntihagire abibaza ko abarongozi bishengero bahengamiye kubaririmbyi babafasha kudandaza ibintu byabo mugabe badandaza mu isoko batariko barabafasha ukamenga hariho akamwana wa mama kubera rero abantu bari mu rusengero batabafise intumbero zimwe birashobora gushika hakaba uburaba bajya abantu bicaye mu rusengero akababona nk'abakonsomateur ugasanga aho kuyumvira akabona nk'abaguzi aho kuyumvira gutanga ubutumwa bwofasha imitima y'abantu akavuga ati ahantu nane umwe wese ashobora kugura CD ahano haronkera ubuzima rero iyo hariyo kuganira nabo bantu niho umupastor ashobora kubona ubwana bw'uwo muntu mu buryo bwo kwizera akamenya ninge namufasha kugira ngo iyo ngabire yiwe ntihave imuhindura ngo amere nk'ababandi baza kudandariza Yerusalemu n'umwe Yesu yashwiragize mugabe ico novuga nuko z'ukuri umuntu yahawe ngabire yo kuririmba ni byiza ko abishoboye abigira umwuga wiwe kandi umwuga ukamutunga mugabo kugira ngo umwuga umutunge uretse gushigikirwa n'ishengero biranasaba nuko biba binatunganijwe neza mu gihugu kimwe mu bituma baririmbyi barondera ko abapastori babashigikira kugira bagurisha ibintu byabo nuko ibihugu byacu kenshi ukuntu bitunganijwe bitaborohereza gutungwa n'uwo mwuga umuntu agiye akugurura agastende ko kudandaza ibiharage hajya kwa mu isoko kanaka leta yarabitunganije neza mugabo usohoye CD baraziba kandi kenshi leta ntiba simvuze leta umenga harimo kurenza urugero hariho amategeko akingira abaririmbyi mugabo si igihe cyose yubahirizwa
adashirwa mu
ushaka urabe naho ku mabarabara usanga abantu bariko baragurisha amasede y'abantu kandi ata amasezerano bafitaniye murumva rero ko abaririmbyi bafise iyindi ngorane abandi badandaza badafise ni nacyo gituma bakeneye gushigikirwa cyane n'abarogozi b'amashengero mugabo bitononye isengero hanyuma kandi nabo nyine bakagira ingufu kugira ngo barabe ngene amategeko akingira ibyo bakoze yoshirwa mu ngiro bashobore kwidegembya nabo mu bisanzwe byari kuba byiza habaye hamazu amamezo agurisha indirimbo z'abaririmbyi kuko umuririmbyi si byiza ko ari wadandaza umuririmbyi akwiye kuririmba yidegembya agahanise amasezerano n'inzu iyagurisha weba kama ba muha ama dividende yiwe gusa atiri wala vilichu ya zunguruka na masede mwisakosh
kumbrengi ya nipyo bigi na wanyene ya buka
ovete jewe kifrimi kinunya mkuru ntena kwenye batayuko aba jene deri ni chocho kufuwa mkudanda za masede changiki ndakora na aba jene kenshi sinibaza kwa lichoba kena kenshi bon kisu nguko ya bivuze pastewa kusanzu kifu singora ni mgivugu nabadili mjiba sanzu arugabu alichoba kora batari ba mwisengwe pitutri wa kidumu na bande presque ko produisse des barabi hebye kuko ngahishitse ngaha igishika gusibeje guhomba umwese cyari nka gratuitement donc urata atamategeko ayi protege hari
musenyeri Erast Bigirimana yari yavuze ko bagerageza gufasha urwaruka ariko mukurangiza kino kiganiro reka tubabaze mbega icyo kintu bavuze cyo gukingira gateka k'abaririmbyi k'abanyamuziki amasengero mumva ari kintu mukuye gushiramo namwe ingufu kuko musanzwe mufite urwaruka kandi ruri muri uwo muziki
bwe twiyumvira yuko kumwe pastor Asher yabivuga ari cyagikogwa cyabajejwe amategeko bo shobora kubiraba nkuko bo kingira abandi banyamiziki bose nabo nyere bagakingirwa twebwe ico twobakorera twashobora gushiraho nimba ari kioske idandaza indirimbo z'Imana ikidandaza ayo masede ikadandaza indirimbo zanditswe amabibiliya bakashiramwo bikadandazwe ibyo nitwovyanka ariko kandi agateka ka banyamuziki kagakingirwa turashyigikiye gose yuko abagejwe by'amategeko bo bitunganye nko kwatunganiriza abandi banyamiziki n'abavuza indirimbo dijanye n'iby'Imana n'ijambo ry'Imana bagakingirwa nkuko abandi baba bageze bakingiwe.
Ego Musenyeri Raste Bigirimana nibutse ko murongo isengero rya Anglican muri diocese ya Bujumbura turabakenguruki.
Turabashimiye namwe mwakoze kudutumira.
Ego dushimiye na Pasteur Asher niyo nitigiye murongo ishirahamwe rishigikira urwaruka mu bujanye n'uburongozi hamwe no gukunda igihugu namwebwe turabakenguruki.
Ego nanje ndabashimiye.
Namwebwe bari gume Regis batazira Big Zoe umwe mu rwaruka ruri mu muziki urimbi bijanye n'iby'Imana namwebwe turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire.
Murakoze namwe mwakoze ubutumire.
Ego Diane Ndonse na ndongwe kino kiganiro ndabakengurukiye.
Akoze Diane Ndonse reka dushimire na mwebwe nshuti bakunze mu ariko muratwumviriza muherereye ijya nino micungararo itandukanye ino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Akoze Macbilia Beru yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nashon yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe tuzongere ejo tubasigiye kano karirimbo kumukunzi w'ijwi rya Amerika yaririmbiye iradio yanyu akaririmbo kitwa Radio Ijwi rya Amerika aragaruka kubitandukanye iradio yamubwiriye mu buzima bwiwe. Wakaririmbye yitwa Jean-Marie Niyonkuru wo mu gihugu c'u Burundi. Turakabasigiye rero mubandanye mu ryohegwa namwe hakagiraho Ijwi rya Amerika yoba yarabakoze mu karyohegwa muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com mushobora guca kuri iyo email nyene kugira ngo mutubwire icyo mushaka ko duhubura kugira ngo tubandanye tubamara inyota bice mu biganiro byacu.
Turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isambirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nankeka ko isorushiriza Radio Ijwi rya Amerika
yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu.